Uruganda ni bacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu Ruganda ni bacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA, ijwi ry'abanyagihugu,
be na Radio Television Renaissance,
afatikanije n'ishirahamwe Free Press Unlimited.
Karara mu Ruganda ntibacura
ni ku minsi yose ya kane isozera ukwezi.
Mwabyumvise ikini cya kiganiro cy'urunani rw'amaradiyo kibaburi wa kane wa nyuma w'ukwezi. Karahara mu Ruganda ntibacura gitegurwa mu runani rw'imenyesha makuru radio inzamba gateka kawe radio RPA mu kiganiro humura Burundi hamwe na Television Renaissance. Mutino n'uyu munsi urunani rw'amaradio rubashikiriza kubijanye n'iki ama bakoregwa abakenyezi ni kibazo gikomeye kivugwa ku isi yose. Ubu tukaba turi mu gihe cy'iminsi 16 yahariwe kugwanya ayo mabi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rikaba rirajwe ishinga n'ibitigiri by'ayo mabi ageze ko aho umukenyezi umwe kuri batatu n'imiburi iburi akoregwa bene ayo mabi rimwe mu buzima bwiwe. Aho ni naho havuye irisekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya ayo mabi mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mabi afatiye ku bugizi bwa nabi butandukanye, bamwe baraharikwa bagaturubikwa bagafatwa ku nguvu tubaye turagarukira ngaha. Ibindi mugaca mubikurikira mwido nido rya kino kiganiro ni karara mu Ruganda ntibacura musanzwe mushikirizwa na Ines Gakiza, Patrick Mitabaro hamwe na jewe Reverie Bazikam. Mbere yuko twinjira mu ido nido rya kino kiganiro karahara mu Ruganda ntibacura, Patrick Mitabaro abanza dushikane mu ntara hagati twumve ingene abakenyezi babayeho mu duce tumwe tumwe tw'u Burundi.
Nazanye gatanda twacu nakanga abana ibyanjye birirwa shamunara abana sindava na gahuzu bambara nako bambaye inda ziruzuyemwo bakoma bikwashagura.
Marita na Anastasia niyo mazina twataziriye abo bakenyezi batawe n'abagabo babo inyuma y'imyaka itari mike bari bamaze baharitswe. Ingorane kuri abo bakenyezi ni nyinshi na cyane cyane zifatiye kukurira abana. Na Anastasia twamusanze mu ntara ya Kayanza.
Nazanye gatandatu wacu nakanga abana ibyanjye birirwa shamunara hani kintu na kimwe ubufite nirengeje novuga ati ndafashije abana. Ubu abana nicyo ndabaronderera ukwambara ni jewe, aho barara ni jewe. Ubu rero ikibazo cyo kuvuga ati reka nkurikirane kuko jewe nashwe n'imiryango mugabo amaze kunyanka yantaye mu nzu. Uyu mwana akunze ukwezi kumwe. Ibintu byo mu nzu byose birasahurwa guhera ku isafuriya ku isahani kuva ku matera byose umugabo arikorera arajyana.
Twavuye kwa Anastasia tuja kwa Marita, hose ibibazo ni bimwe ariko ingaruka zavyo ntiziremera kumwe. Kwa Marita umugabo yasize ubukene bweruye.
Umugabo wanjye yarantaye nta n'abana bane, ubu sinzi niyo yari n'agaparasiya nari nsise yaciye akagurisha ntanabizi ngiye mbona bansohora ngo mvemo. Abana nyene hari igihe ndonka rasiyo yo mu ijoro nkaronka nk'ico kijumbu ca tanu nkaca ndababwira ati nimurye kimwe n'ikimanyi kugira ndaze n'ikijumbu kimwe nzohendesha nyene urimwo mutoya nk'ubu ngira ngende kwiryamira uko nyene ko narondeye nyene uko nshoboye na jasi. Abana sindonka na gahuzu bambara nako bambaye inda ziruzuyemwo ndinda gucana umuriro nkateka nyene kugira basubire kukambara kubera bagoma bikwashagura narabuze ukuntu no kurinda bifasha.
Aho mu Kayanza twasanze naho nyene abagabo bagiriza abagore ko bigenza uko utariko ariko umuti ngo nuko inama y'umujyango yokorana kugira urugo ntirusenyuke. Yohani Nyandwi numwe muwo twaganiriye.
Jinsi ndufa ni madamu nuko atashobu kubahiriza isaha yo gutaha kandi akagenda n'umuntu yoga muhanura okutari onyandra nyagiriza umuntu icunga ry'umujyango kureshesha gura hanze bisaba wa mujyango ko okorana jinsi ihanura yuko umujyango uhaguruka ukaduhanura nta kindi kintu cyo nifuza ku mudamu kuko mu myaka 20 imburamwo ubu ko twarutse abana se twatangira kujyana ngo tugasambo.
Ingo z'abarundi zitera zisenyuka uguhagarikwa bivamwo guta urugo biri mu bituma abana batagira uko bangana aribo bagwa mu mporero.
Arakoze Patrick Mitabaro. Sabarundi kazi bakoregwa amabi gusa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko umukenyezi umwe kuri batatu ku isi amaze n'imiburiburi gukoregwa ayo mabi rimwe mu buzima bwiwe. Urugero ruteye impungenge ayo mabi yakogwa ko ku isi niko gwatumye hageraho hatunganywa buri mwaka igikogwa byo guhimiriza kugira ayo mabi atuzwe ibikogwa bitunganywa araheze imyaka 20. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ines Gakiza.
Bi akoregwa abakenyezi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ari amwe mu mabi aho nyanga agateka kazi na muntu akogwa henshi ku isi kandi amaze igihe kinini akogwa ku bwa ONU. Ari kandi mu mabi adakunze gushyirwa hejuru kubera adahanwa uko bibereye abayakoregwa bakabyigumizamwo kuko baheza bagakumigwa ibica bibatera isoni. Kuva muri Kigarama 1999 ishyirahamwe mpuzamakungu ONU niho ryashinga ko uwa 2025 nyonyo ubu munsi wahariwe kugwanya amabakoregwa bakenyezi ku isi. Iryo genekerezo rikaba ryatanzwe n'igihugu ca Republika Dominicaine kubera ko kuwa 25 munyonyo umwaka w'1966 hari abakenyezi batatu b'ico gihugu bagandaguwe bitegetswe n'uwaramutswe ico gihugu abahora guharanira ubwigenge bw'igihugu cabo. Republika Dominicaine icisaba ONU kuwa munsi woharigwa kugwanya amabakoregwa bakenyezi ku isi. Kuva mu mwaka w'1991 naho wa 25 munyonyo uba kandi umunsi wo gutanguza isekeza y'iminsi 16 ihariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Isekeza ryama ritangura kwa 25 munyonyo rigasozegwa kwa 10 Kigarama umunsi wahariwe agateka kazi na muntu ku isi yose. Uburundi rero co kimwe n'ibindi bihugu bigize isi bwa mabuhimbaza bunatunganya buri mwaka ivyo bikogwa byo gushira habona ibijanye n'amabakoregwa bakenyezi kugira agwanywe.
Namukengurukiye na Ines Gakiza. Ariko rero ngo Burundi bwo baburiko buratera intambwe mu bijanye no kugwanya ayo mabi muri rusangi bivugwa na Marie Louise bari cyakumwe mu bakenyezi baharanira agateka kazi na muntu naka bakenyezi akavuga ariko ko intambwe ikiri ndende kugira agateka k'abarundi kazi kubahirizwe nk'uko bikwiye. Marie Louise bari cyako
byinshi byahindutse jewe ngitangura gufata ingendo aho ndiko ndavuga umwaka w'1978 nategerezwa kuronka ikete ry'umugabo rimpa uruhusha rwo gusohoka kugira ngo bashobore kumpa igitabo cy'inzira. Umukenyezi yubatse mu gihe cacu ntiyashobora kuguruza konti mu ibanki adafise ikete ry'umugabo rimuhera uruhusha. Murumva rero ko by'ukuri tuba kure hariho byinshi byahindutse yamara hari n'ibindi byinshi bigisigaye. Amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme kubafata ku nguvu n'ibindi bijanye n'ibyo niko amategeko abigenga yarabonetse ariho aranditswe. Ariko abatwara n'abatwagwa ntibarishiramwo neza kw'ico caha gitegerezwa guhanwa bikomeye n'ababikoregwa ntibaratinyuka kubivugira habona ayo mabi abayakora barabazi. Nuwo wese yumva menga arafise ubushoboze afise icarushije uwo wundi arabijejwe ntibavyumva ntibabitahura ntibarabona ko ari ikintu gikomeye ntibarabona ko ari ingorane y'igihugu. Iryo sekeza riba ku mwaka niryereke ayo mabi nyene uwo mwanya ntukwiye ariko nta wovuga ngo ntaco bimaze vyobaye vyiza ari uko akaruruka gumaho yamara ntibikwiye. Harakenewe inguvu nyinshi gusumba kugira ngo icyo kibi kive mu gihugu cacu kive no ku isi kuko ntikiri wacu gusa ariko jewe n'ukuri mbona leta yacu atacikora ngo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme aveho mu Burundi naho atayandi mategeko yoshigwaho ayahari arakwiriye kugira ngo icyo kiza kiranduke nibashire mu ngiro ayo mategeko bahagurukire icyo kibi bacihanize hanyuma bahagararire iryo jambo n'amategeko abategetsi gushika ubu ntibabikora ntibarakora ibikwiye byose ntibarashyiramo ingufu zikwiye zose ubu rero byari bikwiye by'ukuri ko bahaguruka bagahimiriza bakabihagararira bakabivuga bakabyubahwa kubivuga hanyuma nabo bari kumwe babikora bakubahuka kubabarira ku ibyo bintu atari byo kandi bakabibahanira nta nkeka ku ibyo bibaye inyishu izobitowe
umutumire
umutumire
umutumire w'ikiganiro no mufasoni ahretse nzirorera umunywanyi w'urunani rugwanya amabakoregwa mungo hamwe n'ikumira mu gihugu c'ububirigi avuga ko igikwiye uyu munsi ari uko hasubigwamwo indero y'ikirundi kugira abana bakure bazi kubahiriza agateka kazi na muntu muri rusangi na cane cane kubahiriza agateka k'umukenyezi nk'inkingi y'umuryango aranasaba ko hoba inyigisho mu mashure zijanye n'ivyo vyigwa umupfasoni Arlette Nzirorera
acu igituma twama twibuka iminsi 16 tubona ko muri ibi bihugu tubamwo hama hariho ihohoterwa ry'abakenyezi kandi mu bikaba akamizwe n'ingoma nico gituma iminsi yama tugerageza kuzibuka kugira twibuke uwo wese agaciro k'umukenyezi kumukenyezi ari umuntu nk'abandi kumukenyezi ubuzima bwe bukwiye kubahwa bukarwanirwa bugakingirwa nacyo gituma tugerageza kwibutsa kugira twibuke ntitwibagire ko hari abakenyezi benshi bahohoterwa kubera bazira ko ari abakenyezi ayo mazi aracavugwa mu bihugu kubera ava kure cyane turaziye aho inkomoko y'uguhohotera umukenyezi bitegerezwa kurwanya bihereye kurwanywa bihereye ku ndero y'ikirundi ihabwa ku ziko ku ndero umwana wese ategerezwa guhabwa iyo ukuze bakubwira yuko guhohotera ubuzima bwa kirema muntu ni gushira ko kigira uti guhohotera ubuzima bw'umukenyezi kubera umukenyezi ari we atanga ubuzima nicyo gituma tugerageza kujya turabyibutsa kugira ngo ababyeyi na cyane cyane twebwe ababyeyi aho turi ku ziko tubwire abana bacu yaba umuhungu cyangwa umukobwa ko ategerezwa kubaha ikirema muntu na cyane cyane tugashimikira ku muhungu kuko turi mu ndero itwereye batureze batubwira yuko umuhungu asumba umukobwa ariko ubu dukwiye guhinduka kuko umukobwa n'umuhungu bakora ibikorwa bimwe kandi bategerezwa kubaha kumwe iyo ukuze rero bakubwira ko umugore adakubitwa ko umwana w'umukobwa ategerezwa kubaha ubuzima kubera ubuzima bwiwe ntiyageze ko aricyo gituma tubandanyiza urugamba kuko inkingi ikiri ndende zitegerezwa guhindura ibyiyumviro biri muri ibi bihugu dukuriramwo mu ndero twaronse zitegerezwa guhinduka kandi tukabivuga twizigira na cyane cyane duhera ku bakiri bato n'abakuze kugira ngo bajye barushye bafite icyo bakenera bubaha umukenyezi
ubwo rugamba rwo kurwanya amabakorerwa abakenyezi mwiha igihe kingana gute mubona yuko ayo mabi ashobora kuba yaranduranywe n'imizi
biragoye se muze ngaho ngo mvuge ngo hari igihe tuzotanga ni igikorwa cy'ukwamiza ko kubera yuko umuntu ahindura twejo ejo le changement de mentalité bibisaba guhindura ibyiyumviro biri muri kamere k'abantu ntibigira igihe ni ukwamiza ko ni ukwama tubivuga kandi icyo gihe ntikimara iminsi 16 gusa iki ni uko ari ikiringo bafashe kugira ngo yaba ibinyamakuru yaba mu mashuri yaba ahantu hose bivugwe ariko urugamba n'urwamisi yose ni uko aho tubona yuko aho umuntu wese ari abonye ubuzima bw'umukenyezi buri ko burahohoterwa ko katora kamizwe n'ingoma ahubwo byovugwa tukabihakana ubibonye akabivuga akabishikiriza inzego zibijeje bwo kingire ubuzima bw'uwo wese ariko arahohoterwa na cyane cyane yari umukenyezi kuko iyo turazi inguvu kama sisi yuko alagawa sisi hupungu shukusumba mchezaji inacho gituma wadwa dufasha kandi tuhama gari yuko dufasha kugwanya ayamaji kuwera yuko umusina nayo wese dogwanira agateka kumukenyezi abari kagwanira uwo mukenyezi ari umubyeyi wiwe uwo mukenyezi ari mushikiwe uwo mukenyezi ari umukobwa wiwe uwo mukenyezi ari uwo wese angana n'uwo wese afite umutima
nuruhe ruhara abategetsi b'igihugu batereza kubigiramo
abategetsi b'igihugu bategerezwa kubigiramo uruhara runini cyane kubera yuko ari bo bashinga amategeko amategeko yubahiriza agateka kazina muntu na cyane cyane amategeko akingira zina mukenyezi zina mwigeme ugushyira hayo amategeko bagashyiraho n'inzego zitegerezwa kubakingira bagashinga inzego zijejwe kubahiriza ubutungane kugira ngo umukenyezi yahohotewe agashobora kwitwara akumvigwa kandi bagakurikirana uwo wese yamuhohoteye atakuraba magira rero ishikirije interakamo abategetsi b'igihugu cyacu eka n'abandi bose yuko amategeko ariho ariko tugerageze turare ku izo nzego zijejwe kubashyira mu ngiro zikora uko bitegerezwa na cyane cyane bashyireho uburyo bushobora gufasha yaba abapolisi yaba abajejwe umutekano yaba abo mu ntwaro kubigisha ingaruka mbi zizobaho muri ibi bihugu byacu nitwabandanya tudasomera agateka k'umukenyezi kuko umukenyezi niyo nkingi y'umuryango yahohotewe abo bana harabaho ingaruka ku gutandukanye yiwe akabaho n'ingaruka ku bana babyaye
umufasoni Arlette Nzirorera ndabakengurukiye ku nterano mutanze mu kiganiro karahara mu ruganda ntibashuka
murakoze namwe umunsi mwiza
umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango
baramubwiye ngo aranje bizaza
oyajewe zishaka iyo banikara
Ubupasoni Arlette Nzirorera tubibutse ko ariwe yari umutumire w'ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura tubibutse kandi ko asanzwe ari umunywanyi w'ishyirahamwe ryo mu gihugu c'Ububirigi vita collectif contre les violences familiales et l'exclusion akaba ariwe rero atoyari umutumire w'ikiganiro mwakoze mwese kuba mwakurikiranye kino kiganiro karahara mu ruganda ntibacura cuno munsi twaganiriye kubibazo ku kibazo cyo kugwanya amabakoregwa abakenyezi mwabikurikiye ko ari kibazo gihanze isi yose ariko ko hakwiye inyigisho zo kwigisha abantu mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu muri rusangi n'akabakenyezi mwakoze mwese mwaterereye mwakindo kiganiro ndashimiye Patrick Mitabaro na Ines Gakiza bamfashije gutunganya kindo kiganiro karahara mu ruganda ntibacura naho kwisango ryo mu kwezi kuza hazaba ari kuwa 26 Kigarama mwaka 2019 haraye habaye umunsi mukuru wa Noel nkaba mbaye ndawubifuriza mugire amahoro mugire naho muba
cari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rwa maradio
RPA inzamba na radio television Renaissance
fashijwe mu by'uburyo na Free Press Unlimited
mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6
karahara mu ruganda ntibacura.